François Habyarimana umushikiranganji ajeje indero n'inyigisho mu Burundi yabitangaje kuri uyu wa mbere ku mugoroba mu gihe yari kashikiriza ibyaranguwe n'umushikiranganji aramutswa muri aya mezi atatu ashize hari mu biriwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura imvo zibiri nyamukuru nizatanga kuba impamvu zatumye impunzi zihunga zitakiriho no kuba ubushikiranganji butoshobora gutanga ibibazo by'abanyeshuri butigeze bukurikirana ku munsi uko bahabwa ubumenyi uko niko yabisiguriye amenyesha makuru
mu Burundi ibyari byatumye abo bantu bahunga atabikihari ahubwo abo bana bahamagarirwa gutaha amashure bakayabandaniriza ngaha ubugira kabiri nuko kugira ngo uje kubaza abana bisabwa yuko ubushikiranganji buba bwakwirikiranye ku munsi kugira ngo burabe yuko iryo shure riba ririko ririgisha rikwirikije amategeko mushobora rero kubaza abana utazi ingene bize
ijyazo n'umushikiranganji Habyarimana ajyaguye nabi ababyeyi bo mu makambi y'impunzi uyu yavuganye n'ijwi rya Amerika ari mu ikambi ya Nduta ari muri Tanzania asanga bisa no guhana abana bakazira ababyeyi babo bahunze igihugu kandi ataruhana rumwe babifisemo
byaratangaje cyane nibyo nkubwo barafitanye ingorane ngira n'ababyeyi babo ariko abana nta ngorane bafise abana n'ab'igihugu n'abo Burundi nibyo ngira ababyeyi ko bahunze bafitanye ingorane n'ubwo butegetsi rero urumva abana bobo nta ngorane bafise bobo abana benshi banashaka baje bakiri bato baje bafise munsi y'imyaka 10 ubu ariko bagomba gukora icyo kibazo urumva nibaza ko atacuca abacumuye kandi abana n'ab'igihugu sinibaza ko niyo batakora ikibazo niyo batiga neza byose ingorane zokora ku gihugu cyacu kudakunda igihugu niko agenda bibona
n'umwarimu ari muri imwe mu makambi yo muri Tanzania avuga ko byamutangaje cyane amenyesha ko n'ubundi ibibazo byahora biteba gutorwa bikanagira ingaruka nyinshi mbi kubarerwa
nk'umwarimu byarantangaje mvugo yose nashotse ndayitaho na kare abana twabigisha bakamara igihe kinini bari ngaho barindiye ikibazo bikatuma bamwe bihebura bakarongorwa kandi bakaja mu bijiji nyene kandi bakanapfungwa kubera baba barenze kandi bagiye kurondera ubuzima ariko rero iyo mvugo niyo ntatahuye twabigisha n'ubundi ikibazo twahora tubona kiva muri leta ya Tanzania birantangaje ntabize ko hari intererano bashiramwo nk'igihugu nta nimvuga itatomoretse cyane
afata ingingo ya leta ya Burundi nko guhohotera abana kibaza kunyaga icifuzo cyo gucura impunzi ku nguvu
ibi byose naho biba ni ku nyungu za mareta umwana aguma ari umwana kandi ni w'igihugu ntiyoshobora kuba victime y'ingorane ziri hagati y'ababyeyi umwana kirazira kuba victime ubu muhohoteye mu ijambo rimwe ko yarinze abivuga uko nyamba hari ingufu barabashiramo bo bikora hama abana bagakora ikibazo ingorane ziheze rero bakazota turajeheza tukabona twebwe nk'abari muko ari wa mugambi ugushaka guhungura impunzi ku ngufu barondere hasi no hejuru kugira ngo abantu baheze batahe abana bihebure urumva nta ejo hazo hazoba hariyo
umwarimu n'umubyeyi ntibashimye ko amazina yabo amenyekana kubera imvo z'umutekano ijwi rya Amerika ryanavuganye kandi na Leopold Sharangabo icegera cy'umukuru nani sepe yaje bikar ruhani ya gateka kimpunzi abazwa no kubona abategetsi bafatize ingingo barabaye impunzi muri rusangi kandi batigeze bakwayo mahirwe
tugatangazwa nuko abantu babategetsi bose batwara uyu munsi benshi bakuriye muri Tanzania abandi babayeyo bari bafiseyo abana ico gihe leta y'u Burundi yanyi barungikira ibibazo bakabikora abana babo bakabikora mbere n'igihe bari ko baragwana niyo leta nyene abana babo ntabwo bigeze bagira ingorane kubera ko ababyeyi babo bari ntambara na leta bagumye baronka ibibazo bya leta bivuye mu Burundi kubona abategetsi b'uyu munsi bategera biyumvira ko nabo bigeze gufashwa muri ubwo buryo ibibazo bya politike byagomba kuba biri hagati y'ababirimwo ariko abantu bari victime y'ibyo bibazo
nabo nyene yibaza ko kinyegezwa nyamukuru aritahukanwa y'impunzi kugahato
ashobora kuba hari ibintu tubona bishobora kuba byegeje nyuma cyane cyane mu bijanye no kugerageza gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu babicishije muri bene izo ngingo zazo zarafatwa
bwana Habyarimana aje rw'ubushikiranganji bw'indero mu Burundi arafitiye inyishu
iyo hari ntambara na mezure zifatwa zibari zijanye n'intambara abo basigayo ni bake cyane ntawo guma mbere aza arakoresha uburyo bwo kubasanga Tanzania gutanga ico kibazo mugabo wo kumva ko ukwigumira muri Tanzania aca yiga program yo muri Tanzania azanye diplome yo muri Tanzania turayemera tukaca tumuhereza urupapuro bita equivalence
kuva mu mwaka wa 2015 leta ya Burundi ntirarungika ibibazo mu makambi y'impunzi ariko ntiyari bwatangaze ku mugaragaro ko itazongera kubikora kuva haduka injyane za mbere zatumye abarundi benshi bahunga mu rwimo rw'igihumbi 1972 leta ya Burundi yaguma irungika ibibazo mu makambi y'impunzi cyane cyane muri Tanzania yarabitora amazi ikabihereza ishyirahamwe ryita impunzi ku isi rigaca rikorana na leta ya Tanzania n'abarimo mu makambi mu gucungera ibyo bibazo ababikoze kugeza ubu n'ibihumbi n'ibihumbi eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.